radio indundi culture amakuru mu kirundi
Ejid Nahayo
mutazamo twiganya radio no culture akazimo kutwateguriye kuri no mugoroba zimwe mu ingo nkuru ziyagize Urubibe kwa Gatumba rugabura urundi n'igihugu kibanye cha Congo rwarumaze amezi arenga abiri gugaye rwasubiye gukora kuva kuri uyu wa mbere Abanyagihugu bishyira hamwe cyo kuziganya no kugurana na rizwi nka Access Finance Group mu gisagara cya Bujumbura bazindutse bugariza akorera iryo shyira hamwe bidoga ko indwi zibiri ziheze atawushobora kubikuza amafaranga yabo muri iryo shyira hamwe Ushikiranganje bujejwe inyigisho n'ubushakashatsi buvuga ko amashyira hamwe canke abikorera utwabo barenga 18 ari bo bamaze kuyandikisha kugira bazoshyira imitahe yabo mu mugambi wo gufungurira no kuronsa uraro abanyeshuri muri za kaminuza za leta gushika ubu hahise igihe warahagaze tubafitiye n'inkuru y'uko byamaburi wa mbere umunsi tubaganirira ku bijyanye naho urukino rwa karate rugeze mu Burundi amakuru hamwe n'andi ni mukanya sangwa ikaze
Radio Indundi Culture.
Nungeye kubaye kaze murano makuru. Uruja n'uruza kungenzi zica ku rubibe rwa Gatumba mu ntara ya Bujumbura, Burundi bwa buhana n'igihugu kibanye cha Congo, rwari rumaze amezi arenga abiri gugaye, rwasubiye kwemererwa kuva kuri uyu wa mbere. Ubu bikorwa bitandukanye byasubiye kurangurwa hakaboneka cyane cyane abadandaza bakorera hagati y'ibi bihugu uko y'ibi bihugu byompi ariko ku murindi wa Rukiba yabaye leta ya Burundi ivuga ko ubu abafisi bikorwa barangura baciye kuri uru bibe barekuriwe kubikora uko vyahora amasoko yacu ava muri leta nyene avuga ko urubibe rwa Gatumba rwari kugururirwa rimwe n'izindi mbibe z'igihugu zicugaye nko mu gice cy'uburaruko hari abana n'u Rwanda ibikorwa vyoba byari bitekanijwe kwa 2025 za kuno kwezi nk'uko ayo masoko yayimenyesheje uruganda rw'amakuru kuri uyu wa mbere ariko atansiguro zicatumye ibintu bihinduka atanze tubibutse rero ko urubibe rwa Gatumba rwari kugawa itariki 10 kigarama ku mwaka uheze bivuye kuyongera kw'intambara zariko zibera mu gisagara cha Uvira zikanatuma abanyekongo barenga 1600 batizabo bagahungira mu Burundi muri uko kwezi nyene umukuru w'igihugu yaciye amenyesha ko ugurubibe ruzugururwa ariko intambara muri Uvira zicureshe na mu kwezi kwa mbere guheze umunyamabanga mukuru umugambo uri ku butegetsi akaba yari yatangaje ko ugurubibe rubwirizwa kugururirwa rimwe n'imbibe Burundi buhana n'u Rwanda kuko imvo zatumye zugagwa ari zimwe akaba yasiguye ko zijyanye no gukingira umutekano w'igihugu bamwe mu banywanyi bishyira hamwe cyo kuzinyana no kugurana na aryo access nako aryo access finance group bazinutse kuri uyu wa mbere bugariza ahakorera iryo shyirahamwe mu gisagara cya Bujumbura abanywanyi bavuga ko bari baje kurondera amafaranga yabo babikije ku isango bari bahawe basigura ko bamaze ikiringo cy'indwi zibiri badashobora kubikuza amafaranga yabo bakavuga ko bariko barahomba bakaba rero basaba gutunganyirizwa hagati aho hari amakuru avuga ko bene iryo shyirahamwe boba barahagaritswe n'ubutungane n'inkuru tubaza Alice Ndayizeye
Abo banywanyi b'iryo shyirahamwe bemeza ko bari basanzwe babika bakongera bakabikura amafaranga yabo atangorane bagasigura ko ikibazo catanguye kwibonekeza muri izindwi zibiri zirangiye
twitwerazanya amahera ngaha twabika amahera tukayabikura bari baratwemereye n'inyungu kandi izo nyungu zaza kwezi ku kwezi twaje ngaha muri izindwi zibiri ziheze batubwira yuko kubikura bidakunda hakunda kubika gusa
bakavuga ko bari bahawe isango byo gutora amafaranga yabo kuri uyu wa mbere none batorohewe mu byo bariko barakora bamwe bakavuga ko batabona iyo bari buje kuko amafaranga atara yabo
abantu babara n'agahinga n'ushya ushaka amafaranga ushobora kwikenura mu kintu usanga aho ugiye kuyatorera ugasangura yabuze abantu bamwe ngahanye amazu yacu n'ituko turariha ibanza baratugariye
none ko kwa kabiri ku mugoroba nayazanye bakambwira ngo ntanga ndinjira mugabo ntora se ninjira nkabangarutse umusiri ngo ba yampaye none aho mahera bigenda gute ndayabura gute yaroyehe kuva kwa kabiri ndayazanye kwa kana nkaza kuyatora nkayabura none namusi kwa mbere aho mahera ndayaronka gute nja nahahe nimba tarayiwa cha bigenda gute nsha sigurira umugabo gute
abanywanya ahubwo batanguye kwibaza ko amahera yabo yoba yaribwe
aje nabaje na situation muno musi nsanze kwa amafaranga yarari cyo nasanze ari kuva bavuga yuko ikibazo kibaye amafaranga kwa bafite abantu batuma bakaza bakadutorera amahera aho dukorera batumwana iyi access bose amafaranga n'uko turabana ahantu ari kanisa
yaribwe none bari ko batubwira ko atayo turonka umva twacha twemera ko amahera hari rabo ko ntitwakoranya ngahari habatagira iyo baje niho twazigifu yabana none duca tubabanda amazi batwogarana batwogarana ku bibanza batwogarana namuhinga none tubabanda
bagasaba ko boronswe twabo kandi iki kibazo kigakurikiranwa mu maguru masha na ibanki inkuru y'igihugu ikitwararika uko amashirahamwe nkayo akora
icyo kugwa n'ikintu kimwe ni baduhu twacu ni bakurikiza amasezerano twagiraniye tubisamhera yacu icya kabiri kore BRB yokurikirana hafi cyane gusumba izo microfinance bemerera ziza gusahura abanyagihugu
turasaba yuko badeje intwaro utungane bo bikurikiranira gufukira amaguru masha
amakuru twakuye mu baraho hakorera iryo shirahamwe Access Finance Group yatumenyesheje ko umuyobozi waryo co kimwe n'icegera ciwe bahagaritswe ku wa gatanu w'indwi heze ayo makuru nyene avuga ko iryo shirahamwe ryo bari fise abanywanyi barenga ibihumbi bitandatu bakaba baheranywe amafaranga aharugwa mu miliyari 8
Arakoze Alice Ndayize ishyirahamwe gishinze kugwanya imiturire isabwa ry'amatungo ya leta Olicome ribona ko icyo kugwa y'ubutare rimaze iminsi irikogwa bugashogwa hanze ridashobora guteza imbere igihugu umukuru w'iryo shyirahamwe Gabriel Rufyiri yabishikirije kuri uyu wa mbere mu biganiro n'abamenyesha makuru kubwiwe imvo nuko ubwo butare bucukugwa hakoreshejwe ubuhinga bwa kera kandi ko atamahiganwa aba hagati y'amashyirahamwe akuri ico gikogwa Gabriel Rufyiri agasaba ko hoshigwa imbere inyungu z'igihugu tumukurikire
iki kibazo jewe novuga yuko fisi bibazo nk'ivi ku bindi bisata byose fisi bibazo kwitega yuko ubutare buzotuzanira akunguko turikirimwe ibi bintu turimo je niko kurota duhagaze nage n'uvyitego no munsi aya ntibizokunda jewe ndamaze gukurikirana cyane nk'aya masosiyete abiri amaze kujaho amwe bavuye ngo barashoye nushobora kuguramo ubutare ucimba ni isuka ntibishoboka ucimba ni gipawu ntibikunda ico ni kimikindi naco ningena abo bantu baronka amasoko ico kogwa rero nuko abantu bari imbere y'abantu ibintu by'umwina bubigabanye ibintu by'umuntu ho bubigabanye ibintu by'ukurondera kwikumakumira kw'ibyihugu ivyo bintu rero giye mu butegetsi ufisa kugatima ntibikunda hanyuma ubutungane bukore umuntu yashinzwe ikintu ari mu gihugu ntagikore abibazwe umuntu kandi hagwa amabanga ari uko abishoboye hanyuma ibintu byose be mu muco erega biroroshe ibuye bizokogwa biri muri ya strategie nationale d'autorité contre kiya gitwa kugira coja mu ngiro uko twabivuganye cewe ndazi ko ibintu byo shobora gukura mugabo bikagumara amajambo gusuka uwe ndababwije ukuri bizotugora
Gabriel Rufyiri n'umukuru ishyirahamwe Olicome ishyirahamwe dukingire isi yacu irimo yaharanira intwari ibereye mu Burundi naryo risaba ko ibwirizwa ryo muri intwarante mwaka 2022 rikinga rigahana amabi akogwa biciye mu buhinga bwa none rimenyekanishwa gushika ku banyagihugu bato bato kubwigwirirana ry'ivyaha bikogwa biciye mu buhinga bwa none nyene uko imisi jirahera umuyobozi nshingwa bikogwa w'iryo shyirahamwe ashikiriza ko abakiyobewe ibigize iryo bwirizwa bari mu mice yose arico gituma abantu bagwa mu vyaha abandi nabo bakabikorerwa batabizi prime nkezumukama aranerekana amakenga ku vyaha bikogwa ariko bitagaragara muri iryo tegeko tumukurikire
Sinabe n'igihugu bo mu gihugu hagati hariho nabo mu bushiranganje butandukanye batazi iryo tegeko dushobora gutuma abenshi bagwa mu mijyaha batabizi ica kabiri twarabonye ko ukuhinga butera butera imbere itegeko ryategerezwa kuzarira subigwamwo kisunzwe uko ubuhinga bugenda buraduka murabona ko nubugizi bwa nabi buciye ku rubuga ngurukana bumenyi baguma batora ubundi buhinga bwo gukora ubuwisha ni nacyo gituma rero twasaba ko nkuko ubuhinga bubandanya butera imbere naryo itegeko ribandanya ryigwa neza kugira ngo ibyaha bimwe bimwe bishobore kuja muri iyo tegeko ko gushika nk'ubu uye turabona ko harimo ibyaha bimwe bimwe bikorerwa ku rugwa ngurukana bumenyi bitari muri iyo tegeko hariho nk'ivyo twitaza phishing za malware uri ko naramwe itegeko nta uzobisanga ariko rero ushusanga babajejwe uhana babura aho bafatira kuko bahana icaha bisunze amategeko ituraje ishinga ubwa mbere nuko iryo tegeko rimenyekana mu gifaransa baravuga ngo ni renaissance inyorerarwa nta muntu numwe adateze kumenya amategeko kuko amategeko utayamenye uzosanga ejo uri kurahanwa naye amategeko utaruzi nabo bakoregwa ivyo byaha biciye ku ruhinga ngurukana bumenyi bamenye ko bashobora kwitura inzego zikabatunganiriza tugasha dusaba leta ko utwo tunenge twose tujanye no kwiryo tegeko ritari kugihe turavye mu by'ubuhinga yuko leta yoraba ivyo bindi byaha bitarimwo ikabishiramwo
Radio Indundi Culture
amashirahamwe canke abikorera utwabo barenga 18 nibo bamaze kwiyandikisha kugira bashire uburyo mu mugambi wo gufungurira no kuraza abanyeshuri muri za kaminuza za leta nkuko berutse gusabwa na kaminuza y'u Burundi bishikirizwa n'umushikiranganji ajejwe n'umushikiranganji w'inyigisho n'ubushakashatsi François Habyarimana asigura ko ibiganiro bibandanye hagati ya leta hagati ya kaminuza nabo bamaze kwiyandikisha ibiganiro rero ko bibandanya kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro
twarajanye nteguro muri leta turabereka yuko kugira ngo koko abanyeshuri bashobore gufungura bashobore kuronka uburaro yuko twoshiramwo igisata cabigenga kandi leta yarabitwemereye twarumvikanye rero yuko abigenga bagiye kugira ico baterereye bijanye n'uburaro n'uburiro muri za kaminuza eka mbere no mu mashure yisumbuye murumva rero ni integuro turiko turakora ari cyo gituma ubu raporo fise nuko abamaze kwiyandikisha muri kaminuza y'u Burundi bararenga 18 bumva yuko boza gusahiriza mu bijanye no kugaburira abanyeshure eka mbere no kuraza abanyeshure murumva rero yuko turindiriye ibiganiro biriko biraba hagati ya kaminuza y'u Burundi nabo bamaze kwimenyekanisha kugira ngo bace baduha raporo hanyuma tugire ico dufashe ariko nubwo bitoba ivyo turiko turategekanya yuko mu buryo leta iduha tworaba yuko mu kurindira ababa muri aryamazi ya kaminuza bosubira gufungurirwa ni cipfuzo rero bizovana n'uburyo ubushinganye tuzoronka hamwe turose uburyo bukwiriye barya abanyeshuri basanzwe baba mu bigo tuzoca tuba turafungurira mu kurindira yuko iyo novuga ivyo biganiro hagati ya kaminuza nabikorera twaba bamaze kwiyerekana vyogira ico bishitseko
François Habyarimana n'umushikiranganje rw'inyigisho n'ubushakashatsi bamwe mu bagendana ubumuga baba muri zone Gitobe muri commune Busoni ntara ya Butanyerera barashima ko hari amashyira hamwe abitaho akorera muri ico gice akabafasha kwiteza imbere abanyagihugu ariko baratewe impungenge niduga y'ibiciro ku bitungwa bito bito ibituma badashobora gukora ubworozi nk'uko bamwe muri bo bavyipfuza abajeje intwaro aho mu buraruko bw'igihugu bavuga ko babahamagarira kutikumira kugira ngo nabo baterere mu iterambere ry'igihugu inkutu baza Odiron Kejimana
Etienne Ngaro kimwe numwe mu bagenda no bumuga ba kumutumba butahana zone Gitobe commune Busoni ntara ya Butanyerera avuga ko ashima intambwe ageze ko kuvagira iyo mashiramwe kuguranana no kuziganya afasha abagenda no bumuga
muri kahise nta muntu agenda no bumuga yaronka ikintu kimufasha kugira ngo amenye uwaza kwitura ayo afite ingorane rero revision imaze kuza twashimye cyane kubumenyi yahaye abagenda ubumuga twatanguye rero turagira agashira no kuziganya hamwe ubugenda ubumuga zo gira ingorane azio kwitura komite z'iyo shira hamwe uyu munsi naho kwinka ngo twotegeze kuna munsi twashimye cyane
ubu ndashima n'umukenyezi Yannick Niyuhire nawe nyina agenda ubumuga avuga ko bena yo mashira hamwe yamufashije kumenya umwuga wo kubarira ibituma sahiriza mu rugo gwiwe
hehe muhira narifise kwikomera muri make umvumengo nta bantu no guma turi kumwe batagenda no bumuga ndeho rero maze kumvishira hamwe ati ahandahiriwe Imana irageza akantu nanje ndo nka batoza turayagama ubu rero nemba umugabo ya wanje yo haravuga yuko atacomaza ubu ndaza nkashona ku kwezi nkamwinjiriza nanje nemba ragatengera gutsemo hashona inkuzu y'umwana nkayishone hamwe kati nawe mugabo wanje ko ari bishobotse naguze inkuzu nanje
naho biruka intamba nyine zibuze nko kubifuza korora bavuga ko ibiciro kubitungwa vyaduze bikarengera uburyo bashobora gukura muri ayo mashira hamwe
usanga kenshi mu bijanye n'iterambere ha bintu bijanye n'uburimyi cyane mu korora dufaranga tuziganya ngaha agatahe karacumbagira kera urupavu rwaguri 1500 mugabo urupavu rugeze mu 1200 impene yaguri 1100 ubimperegeze mu yake 5 kandi twohangara
ukwiteza imbere kubagenda n'umuga nica bajejwe intwara ho muri zone gitobe bahamagarira abanyagihugu Claude Gwasarongo w'umutumba gihosha uri muri yo zone akanegura ko arabakibandanya kwikumira
hari n'abantu usanga nyine babayeho uko mugabo ugasanga ntangisho bafise akagumirira aho nyene naho yoba yoronka uburyo bwo kwiteza imbere mugabo kubera mu mutwe bitugurutse bikaguma bimugora mu bisanzwe abantu bagenda ubumuga ubu baraje habandi bari bakomenya igisha ntamwe n'igihugu iyo bagenda ubumuga twokumira aho ngo turamwiyegereza twamireka yuko ari umwe n'igihugu mu bandi
World Vision akaba ari rimwe mu mashirahamwe afasha abagenda n'ubumuga muri ico gice cyaho z'intara ya Kirundo igikorwa baho bemeza ko kiriko gikwiza imyaka 6
arakoze Odilon Ntejimana ubu naho numwanya w'inkuru y'inkino
Radio Indoni Culture ayavugwa mu nkino
twashikize miso se kumuso ambere muso tubaganyirira ibijanye naho urukino rwa karate rugeze mu Burundi Sylvain Nzikoruriho arongoye ishyirahamwe rya karate mu Burundi amenyesha ko ugo rukino ruteye rugeze ku ntambwe ishimishije nubwo hari n'indi ntambwe yikeneye gushikwa ko cyane cyane ku ruhande rw'abigeme n'inkuru twayiteguriwe na Jotan Iratuzi
Gushika urukino rwa karate mu Burundi ruri ku rugero rushimishije Sylvain Nzikoruriho arongoye ishyirahamwe ry'urukino rwa karate mu Burundi avyemeza afatiye ku mahiganwa abakarateka bo mu Burundi bashoboye kwitabira mu mwaka w'2025 bagereranije nabo mu karere u Burundi buherereyemwo
karate mu gihugu cyacu Burundi igeze ku rugero rushimishije cyane mu mwaka wa 2025 mu kwezi kw'indwi twaragiye mahiganwa yo kugwego wa Afrika tukaba rero twarashoboye gutahukana n'imidari itari mike tukaba twaciye tubonegwaho n'ukuronka abakarateka baronka uburenganzira bwo kuja guhiganwa ku rwego rw'isi championnat du monde ano twaba twatwaye abakinnyi babiri u Rwanda rwatwaye umukinnyi umwe za Uganda ntizirimwo za Kenya ntizirimwo Tanzania ntirimwo murumba kwa riteka kugihugu cyacu
ariko amenyesha ko hakiri abavyeyi bagitinya kurungika abana babo babigeme kwiga kahate ngo bohava bataronka abagabo ivyo akavuga ko atari vyo
hari abantu benshi bareka kurungika abana b'abakobwa muri karate ngo ntibazoronka abagabo nta mu karate kanumwe arajumba bose bama baronka abagabo dufise abakenyezi benshi mu bazi
kubijanye n'ibikoresho Nzikoruriho arashima ko bushikiranganje bw'inkino ubuserukizi bw'ubufaransa n'ubw'ubuyapani mu Burundi buherutse kuronsa bimwe mu bikoresho iryo shirahamwe ryari ribuze n'ubwo hari n'ibindi rigikeneye
turacakeneye n'ibindi byangenerwa tuzoza turayaga nabo kuko bamaze gucika abagenzi b'abakarateka ukengutse rero mu majambo make abayobye
ku ruhande rw'abamenyereza Sylvain Nzikoruriho arongoye karate mu Burundi hamenyesha ko ubu haragahaze ariko kagiye gukosorwa
twasanze makere batandukanye hari hahantu usanga bitageze neza umuntu agasiba amatrainement menshi mugabo ugasanga hari ukuntu bamuhaye ceinture kandi ari ceinture ikuze cyane kuko ceinture maro arashobora kwandrena kandi sentiru maro arashobora gushinga kreye ni nayo mpamvu rero twafashe ingo yuko nta muntu azosiba kwitwa entraîneur atabanje kugira formation de formateur formation des entraîneurs tukamuha na certificat
Ugo rukino rwa karate rwatanguriye mu izinga rya Okinawa mu Buyapani ubu mu Burundi rukinwa n'abanonotsi barenga 300 bemewe mu ishyirahamwe rya karate mu Burundi
Jotan iratuzi rakoze kuri nkuru yari yaduteguriye aranga ko twateguriye duke turangiriza amakozi mwese mwateze amatwi mugira ibihe byiza murakoze
Ejit Nahayo